radio indundi culture amakuru mu kirundi.
Alice ndayizeye
ndabaramugije nchuti wakunzi ndabayikaze muri ano makuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Ibiciro by'ibiharage byarakorotse mu isoko ryo mu gisagara cha Kayanza mu ntara ya Butanyerera, bikaba byavuye ku mafaranga ibihumbi indwi bija ku mafaranga ibihumbi bine ku kilo. Nyuma yaho mu kiringo cy'ukwezi n'igice giheze ibiharage byari bike cyane kandi bikaba byari bizimbye n'ibyaboneka bikaba bitari bimeze neza. Bamwe mu bavyeyi baruka guhunguka bava mu gihugu ca Tanzania bavuga ko bitaborohera gusubiza abana ku mashuri bivanye n'ubuzima butoroshe bavuga ko babayemwo. Haracibonekeza abavyeyi bitaba Imana bariko baribaruka co kimwe n'abana bitaba Imana batarakwiza umwaka. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umuhinga mu vy'ubuvuzi bwo mu kibano Jean Rirangira avuga ko gushika mwaka wa 2023 ivyigwa vyakozwe vyerekana ko abavyeyi bitaba Imana bariko baravyara bashika 2028 ku gihumbi. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze, ibiciro by'ibiharage byarakorotse mu isoko yo mu gisagara cha Kayanza mu ntara ya Butanyerera, aho ikiro cagugwa amafaranga ibihumbi indwi umunsi kigwa amafaranga ibihumbi bine. Ni nyuma yaho mu kiringo cy'ukwezi n'igice giheze ibiharage byari bike cyane kandi bikaba byari bizimbye n'ibyaboneka bikaba byari bibunzwe. Abaguzi bakavuga ko bashimishwa n'iryo gabanuka ry'ibiciro by'ibiharage, hakaba mbere hariho namwe bavuga ko bari barabihevye kubifunga. Jean Nahimana Idonido.
Uciye muri soko nkuru yo mu gisagara ca Kayanza muri kino gihe ibiharage biboneka ku bwinshi ugereranije no misi heze. Ubajije ibiciro, ibiharage bita ibya jone bigurwa amafaranga ibihumbi bine mu gihe byahora bigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi umunani ku kiro. Ivyo bita kinure bigurwa amafaranga ibihumbi bitatu mu gihe byahora ku mafaranga ibihumbi bitanu ku kiro. Hakaba n'ibindi by'ubwoko butandukanye kenshi biba bivanze, ivyo navyo bigurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku kiro. Ni mu gihe nko mu kiringo cy'ukwezi n'igice giheze ibiharage byari ku giciro citwa gito byagurwa amafaranga ibihumbi bitanu ku kiro. Muri icyo kiringo nyene ibiharage byashobora kuboneka muri iyo soko ya Kayanza byinshi byaba byarabunzwe, ariko ubu byose ni byiza kuko ari byimbuwe mu gihe cy'impeshi. Abaguzi rero bavuga ko bashima iryo gabanuka ry'ibiciro kuri icyo gifungurwa mbumbarugo kiza imbere y'ibindi, aho mbere hari abavuga ko bari barahevye kugifungura. Ku ruhande rw'abadandaza naho bamenyesha nabo nyene ko bashimishwa n'uko ibiharage byasubiye kuboneka kandi bakavuga ko mu minsi iri imbere ibiciro bishobora kubandanya bigabanuka. Ivyo rero ngo bigatuma banaronka ababashorera ku bwinshi hanyuma nabo bakaharonkera ku nguko. Tubamenyesha ariko ko ikijanye n'umuceri gikunze kuba ari gifungurwa giherekeza ibiharage, ibiciro bisa n'ibiguma ari vya bindi nyene, kuko igiciro gito ku muceri ugurwa abafite amikoro abayabaye ari bihumbi bitanu ku kiro, mu gihe igiciro cyo hejuru kiri hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi icyenda, na cyane cyane ku muceri benshi bita umutanzania. Muri komine Kanzania ntara Butanyira, Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Jean Nahimana, urakoze ishyirahamwe ryita ineza y'abaguzi mu Burundi ya Buko risaba ikigo ARCT n'amashyirahamwe ko bokongera ikiringo cyo kwiyandikisha, kandi yandikwa rikabera henshi kugira borohereze abiyandikisha. Pierre Nduwaya kanegura kandi ko amashyirahamwe yo gutumatumana kwa makuru aguma asaba banywanyi bayo gusubiramwo kwandikisha imihora yabo ngo yanditswe nabi. Tumukurikire.
Itangazo rihamagarira abanywanyi kuja kwandikisha amakarata yabo cyane cyane mu ishyirahamwe Rumitene, aho tumaze kubibona twararibonye, kandi mushire no ngaha mu gisagara murabona yuko hari mirongo y'abantu itari mike. Ivyo byadutera makenga kuko dusanzwe tuzi yuko umunywanyi kugira bamuhe ikarata sim babanza kumwandika, ko rero basubira kumutuma ngo naze yandikishe kandi yari yandikishije. Ivyo obyerekana yuko ayo mashirahamwe yo gutumana tugura nako kw'amakuru harimo amahinyu. Ivyo navyo bigasha bigaruka n'ingaruka mbi ku muguzi kubera ibintu byo guta umwanya. Reka mbere hari n'abashobora kuzosanga amakarata simwe bayatakaje. Ivyo rero si amakosa yabo, mu ishyirahamwe ry'abakuzi Abuko tuvuga tuti bari bakwiye gukora ibishoboka kugira ngo ibintu byabo bashiremwo umuco kandi bashiremwo urutonde, ntiba bibaza barazendagiza abantu ngo baje gutonda kwandikisha amakarata simwe umwanya uwo ari wo wose kandi atari nshasha baguze. Ikindi kigira kabiri naco n'umwanya batanze si munini, ba bari bakwiye kuraba bashireho uburyo bushobora korohereza umuguzi ntashobora kugenda ngo amare amasaha 5-6 atonze. Turabona yuko hari abantu babaje abeshi babo babahe uburenganzira kugira ngo basahirize mu gukora ico bikorwa kugira ngo abantu bashobore no kubikorera makaritsiye. Turabye n'uko kwiyunguruza kugoye ivyo biratesha umwanya biratesha ibikorwa na RCT bishiremwe ingufu. Ikindi naco twavuga muri ibyo bintu nyene by'amakarte SIM murabona yuko hari ibintu by'ubusuma bwishi buri nyuma yavyo mugabo yama nimero akabandanya akora ku mugaragaro nta kintu na kimwe gikorwa niyo utanze nimero ziriko zirakoreshwa cyane cyane mu bintu byo gusahura amafaranga abanyagihugu. Ivyo navyo nyene bakwirizwa guca babikorera ko kugira ngo inimero biboneka yuko ziriko zikoreshwa n'abantu bariko bazibisha zabwirwa guca zihagarikwa buno nyene.
Bamwe mu mavyeyi baheruka guhunguka bava mu gihugu cha Tanzania amenyesha ko gusubiza abana ku ishure bitaboroheye kubera ibyo basanze basabwa ngo bakigwe badashoboye kubironka kuko bamenyesha ko bafise amikoro make bagasaba amashirahamwe yabagira neza kubaba hafi kugira abana babo bashobore gusubira ku ishure. Pantalo na Karutimana Idonido.
Nkuko bivugwa nabo bavyeyi baganiriye na Radio Indundi Kiritire mu mazone ya Mishiha mwiruzi na Bumba yo muri komine Gisagara azamu ya mbere muzakiriye impunzi zari zahungiye mu gihugu cha Tanzania abana bari bahevye ishure bazogira ingorane zo gusubizwayo bivuye ku bisabwa vyiyongereye muri kino gihe birimwo imyambaro y'ishure ibirato vyugaye n'amashesheti amafaranga y'abakutsa kivi bena y'ibikoresho vy'ishure. Umwe muri bo yigana ko yatanguye ubuzima bushasha mu guhera ku mushinge w'inzu kandi atagira naho kubita isuka ari nabona ko abana biwe batatu bahora biga bidakunda ko basubizwa ku ishure natahura akamaro k'ishure asigura ko bimusaba ingufu nyinshi kugira ashobore guhangana n'inzara biciye mu gukora ibikwankwane na mugenzi we Ademno Ndayisaba. Imishiha nikabibona akigana kici ari n'igihe atabuzi bwinshi buboneka ngo bwinjiza yabona ari nacyo gituma hari hakwiye ko haba amashyirahamwe afasha mu kugura ibyankenerwa by'abo bana kugira mu kwezi kw'icyenda kuza bashobore gusubira ku ishure. Ibyo navyo bikaba birimwo imyambaro y'ishure ibikoresho by'ishure maze ibyo babona ko kuri bo byoba ibakwe kugira bige neza. Igisagara mu ntara ya Buhumuza Pantalo na Karutimana Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Kirituri tubandanya na makuru yacu. Haracibonekeza abavyeyi bitaba imana bariko baribaruka co kimwe n'abana bitaba imana batarakwiza umwaka. Ivyo bishikirizwa n'umuhinga mu vy'ubuvuzi bwo mu Kibano Jean Rirangira ahavuga ko gushika mu mwaka 2023 ivyigwa vyakozwe vyerekana ko abavyeyi bitaba imana bariko baribaruka bashika mu 2028 ku gihumbi. Uwo muganga agasigura ko naho ivyo biharuro biriko bira gabanuka hagikenewe kugwizwa abaganga ku nzego zose kugira ico kibazo gishobore gutorega umuti tumukurikire.
Ni gisata gifite ingorane nyinshi kubera ariho abavyeyi benshi bitaba imana bariko baribaruka. Mpereje cyoboye gufatira ku byatohojwe mu mankete bita EDS enquête de démographie de santé hari yakozwe 2010 hari yakozwe 2016 ibaro byari bikiri hejuru cyane bavuga ko kubana bavutse bariho 100,000 hari habavyeyi 500 bahasigutsimo aho ni mu 2010 hanyuma mu 2016 haraba intambwe barama ico gitigirikiramanuka kija ku 334. Ikindi cyakozwe mu 2023 cyerekana ko ibyo biharo by'ababyeyi bitaba imana bariko baribaruka byarabandanije bimanuka gushika 228 nimba ntihenze gatoya. Urumva biguma bimanuka kubera utwigoro dukogwa mugabo biracari hejuru. Iyindi ngorane ihari n'abana bapfa bakivuka canke bataramara umwaka naho nyene urugero ntaho uriko ruragabanuka ruracari rurerure. Ivyo urumva mu kubigwanya bigirwa nuko haba hariho abavuzi bakwiye ku nzego zose hava ku baganga b'inzobere bariya bita médecins spécialistes n'abandi baganga basanzwe généralistes n'abaforoma abakirizi abo bose bakora mu gisata cy'abantu. Ariho naho nyene usanga hariho intambamyo rimwe na rimwe kubera usanga badakwiye.
Bamwe mu maharanira gukingira ibidukikije abona ko ubushakashatsi bukwiye guhabwa ikibanza kugira hafatwe ingingo zo gukingira ikiyaga Tanganyika muri kino gihe kibandanya kibangamirwa n'imyanda igitabwamwo. Kuri ivyo hakiyongera ko nibura ry'ikibanza cotabwamwo imyanda itandukanye iva mu mihana mu ntara ya Bujumbura. Ni inkuru ya Egide nahayo.
Gushikubu kunkengera z'ikiyaga Tanganyika hibonekeza imwe mu myanda igizwe n'amacupa ya plastike yisuka muri ico kiyaga izananye n'inzuzi canke imifurege cisukamwo kubwa Redwine Nintije arongoye umugambi wiswe ubuntu vert mu vyo wishinze harimo gukingira ibidukikije n'iterambere asanga hakenewe runani kugira ikiyaga Tanganyika gikingigwe
ibibangamiye ikiyaga Tanganyika ni micafu umuntu ashobora kugira mu migwi hari imicafu y'ubumwanya hari imicafu ibyo abantu bafungura ibyo rero byose birabangamira ibindi binyabuzima bibatsanzwe biba muri ico kiyaga no kuvuga niyo twagira urunane kuko nabo bajejwe intwaro nitwobibaheberana iki kiyaga kiriko kiragwara kubera ari twe twakigwaje kandi no kugira gukire nitwebwe dushagerezwa gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo tugikize
nayo Alexis Banuza umwigisha wa kaminuza akaba no mushakashatsi mu bijyanye no gukingira ibidukikije wabona ko ubushakashatsi bukwiye gwagwa ikibanza harimo no kwijyanye no gukingira ibidukikije byo kwigisha guhera mu mashuri y'intango
kugira utore umuti hatangura ubushakashatsi kugira ngo koko urabe mbega biva kuki hoko gwiki nabande umuntu akabica hijya no hino gucyo ubushakashatsi buca bushobora gutanga inyishu abafata ingingo bufatirako eka mbere n'abo mu mashira hama bafise ibikorwa bashaka gukora bagakora ibikorwa byavuye mu bushakashatsi
mugihe rero mu bibangamiye Tanganyika hari ngo macupa ya plastike n'indi myanda iva mu mihana abo baharanira gukinga ibidukikije basanga imwe mu ntambamye nyamukuru ariko gushika ubu mu ntara ya Bujumbura atakibanza kigenewe gutabwamo imyanda gitunganijwe neza ku buryo ino inashobora kugira ibindi hinguwemo ku bwabo ivyo bituma abanyagihugu haraho umwe wese ayikura mu muhani we uko avyumva harimo kuyirekurira mu nzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika nubwo hari umugambi wo gutunganya icyo kibanza cyotabwamo iyo myanda haize imyaka wiyumvirwa ko n'inzego z'igihugu
umugujeje wo gufasha mu kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe urihaniza ko atamuntu numwe yoteranya abantu yishimikije amoko mu kiganiro mu gwagiranye n'indongozi z'ishengero Pentecote mu gihugu kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Gitega icegera cy'urongoyo mugwi Eme Joseph Kimararungu yabasavye ko bofasha mu kwigisha abayoboke babo kugira bashobore kubohoka ku ngorane igihugu cagiye kiracamwo n'inkuru ya Nisentanguvu
Uburundi bufise muri iki gihe abantu benshi bakomeretse kandi ishengero naryo mu vyo rihamagarirwa no kuvura imitima harimo niyababaye ayo namwe mu majambo yashikirijwe kuri uwa gatanu ku mugwa mukuru wa politike n'icegera c'urongoyo umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha CVR wa Musenyeri Eme Joseph Kimararungu mu nama yahuje abagize uyu mugwi n'indongozi mu gihugu z'ishengero rya Pentecote yabararikiye kugira inguvu mu kwigisha ubutuma bwo gukira za kuburyo bw'imwe muno mu mitima mibi yaturutse ku makuba yakahise kabi kaje ki Burundi Musenyeri Eme Joseph Kimararungu yatumiriye indongozi z'ishengero rya Pentecote mu Burundi ikwiraba no kuraba aho baherereye mu kuba inkingi zishikira ukuri hari mu bitavye iyo nama berekanye ko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi kikihari mu gihe hari rusansuma zikogwa z'abakozi ba leta babaz kwa ubwoko bwabo icegera cy'umukuru w'umugwi CVR yamenyesheje ko ikibico turuka ngaho coba ari uko abantu barenganywa bagirirwa nabi canke bagapfa bazira ubwoko bwabo kubavuga ko uyu mugwi CVR utari kutereje imbere ukuri kuvyabaye mu myaka y'1988 1993 gushika ku mugaragaro nako avuga ko intambwe bashitse ko izofasha no gushika kuri ivyo bihe bindi navyo nyene birindiranywe igishika n'abarundi batari bake Anise Ntanguvu Gitega Radio Indundi Kituro
Anise Ntanguvu urakoze ina cyuti bakunzi turangirije no makuru twariko turabashikiriza shimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri shimire Mateo abona Yesu yari muhinga bw'ivyuma mubandanye mugira ibihe byiza murakoze.